Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Reverien bazikamwe.
Kuspende imana ni wari mu buhinga bw'ibyo matuma majwe abashikira ndabahaye mwiriro nshuti bageze mwese mu dukwirika kuri radio Nzamba gateka kawe turi ku munsi wa gatandatu kirezo rya 2023 nzero mwaka wa 2021 amakuru tugira tubashikirize aza kubagizwe n'ingiro nkuru nkuru zikurikira Abunguruza abantu n'amapikipiki mu ntara ya Makamba bari ya miriziyo tegwa bagirigwa n'abatwari igipolisi babarenganya mu kazi kabo ni mu gihe abapolisi bo bavuga ko baba bariko barakora akazi kabo kamisi yose ko kuraba ko abagendesha amapikipiki baba bafite ibyangombwa mu ntara ya Mwara abanyagihugu barafise ubwoba kunyifato y'abanyeshure bamwe bahunga isekeza ryo gupima umugera wa corona abavyeyi bagatinya ko abo binyegeza bazotuma ico kiza kidatuzwa muri iyo ntara no mu mashuri Mukigabane ku isoko naho bagenzi bacu bakorera mu runani rw'imenyesha makuru batuyagira ibijanye n'ikoreshwa ry'agisandugu y'udusandugu dushasha duherutse gushigwa hamwe hamwe mu gisagara cha Bujumbura kugira dufashe mu gushingura imicafu mukanya tuca twinjira mu idonido ryano makuru
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, Nzamba, akaburungu, org.
Dasuwe kwa ramuta ndabahe ni kaze wa mge mubavyeyi barereye kuri liseyi mngaro ili munhara ya mngaro baratewa makenga. Ni nyifato ya banyeshure wa mge wa mge hageze kwipimisha ikiza. COVID-19 mu kivunga bacha banyika ntibapimwe. Ivyo vyabaye kuri uyu wa gatanu mu gihe bato y'abanyeshure bangana 45 banduye ico kiza abavyeyi bakabona ko hamwe abanduye bakize bazosubira kwanduzwa ico kiza nabo banse kwipimisha mu isekeza rya bose mukurikire uyo no muvyeyi yahinduwe ijwi kumbo z'umutekano wiyo
kwebwe bafyeyi turereye muri rise mwaro turafise amakenga y'abana bakuma batogwa corona hama ugasanga hari abana bamwe bamwe bari baranditswe ngo bipimishe hama hageze kwipimisha ugasanga abo bana baciye batoroka ntibipimishije rero nabo batoye iyo corona baragiye muri confinema Fakiye muri confinema rero ubu unye bazogira igihe bakire basubire ku ishuri basange ku ishuri babandi batipimisha basange nabo baragwara basubire kwandura ubugira kabiri twe twasaba n'ukuri ishuri ryose baziko babaratoyemo abana bagwaye ko bogerageza n'ukuri bakabapima nabo ku neza y'abanyeshuri bose no ku neza y'imihana batahamwe kubera no mu mihana usanga yuzuyeyo kubera abo bana benshi harimo abiga bataha n'ingorane ikindi twasaba yuko bokorohereza ababyeyi babo bakabapima nabo kugira barabe amagara yabo igena ameze n'ukuri turasabye dusemerera bagerageze babishyire mu ngiro
Tuve imwaro dusimbire mu bumanuko mu ntara ya Makamba aha kazi kabunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki gasana kahagaze ku mugwa mukuru w'iyo ntara ya Makamba kuva ku munsi wa gatatu w'inondwi abapolisi baguma bafata amapikipiki ayariyo yose harimwo n'ayabikorera utwabo bo bavuga ko bariko barasuzuma ivyangombwa vyazo yamara banyenezo bakabona ko huba hariho izindi mvo zitavugwa ni inkuru twateguriwe na François Bizimana.
Byose byatanguye kuri uyu wa gatatu w'inondwi aho umupolisi yahitana ipikipiki yari mu igaraje ku mugwa mukuru wa commune Makamba uwo mupolisi ngo yoba yari yemerewe igiturire cy'amafaranga 5000 kugira ntayitware mu gipolisi ariko nawe avuga ko atoratorera ngaho kubera hari abantu benshi bashengereye niho uwo mupolisi yahava aca asunika iyo pikipiki asa n'uwitwara mu ikambi y'igipolisi kugira ngo atore icyo giturire atawumubona nk'uko abari aho babivuga abagendesha amapikipiki bo ku gituro cyo ku isoko rya Makamba niho baca bamukurikira kugira bamubuze kwitwara mu ikambi kuko basanzwe bazi ko yama abahohotera na cyane cyane mu kubaka ibiturire umupolisi rero ngo akaba yova yaragonzwe ku kirenge n'imwe muri ayo mapikipiki nawe araheza acarasa hejuru kugira ngo abashwiragize. Kuva uyu munsi komiseri w'igipolisi mu ntara ya Makamba Emmanuel Manariyo akaba yaciye atangura uruhigi kw'amapikipiki yaba ayaca amafaranga canke ayabikorera utwabo. Intumbero y'ugo ruhigi ikaba ari ukugira ngo abo bagendesha amapikipiki badome urutoke kuwagonze nyamupolisi ku kirenge. Ayandi makuru nayo akavuga ko ayo mapikipiki ariko ararondegwa kugira barabe ko akora hakurikijwe amategeko. Ingaruka rero ngo ni nyinshi mu makomine ya Mabanda hamwe na Makamba kubera ugo ruhigi rw'abagendesha amapikipiki. Abiyunguruza baje ku buzi butandukanye bakaba bamwe bamaze iyi minsi bitaborohera gutonda ku buzi. Abiyunguruza kuri ayo mamoto cyo kimwe na banyeneyo bagasaba abajejwe intwaro muri ayo makomine ya Makamba na Mabanda kuva mu gacerere bagahagarika izo ngingo. Tukaba tutashoboye kuronka utwara igipolisi mu ntara ya Makamba wagire icyo bivuze ko.
Arakoze na François Bizimana turacyari mu gisata cy'agateka kaje na muntu bwicanye bukoregwa abagwiza tunga mu Burundi ngo burusanugwabaye nubwabaye ingendo bw'ubutegetsi mu matohoza yakozwe n'ishyirahamwe Fokode yerekana ko kuva mu mwaka wa 2016 abagwiza tunga 9 aribo bamaze kumenyekana ko bagandaguwe gushika muri munyonyo mwaka wa 2020 kubwa Pacifique n'ahaza rongo ishyirahamwe Fokode avuga ko ubwo bwicanye akenshi atamvuza politike ziba zirimwo ko cyane cyane kuba buba buhagaze ku burusho bwaronse abo bagwiza tunga ariko bamwe mu bihangange mu mugambwe CNDD-FDD baba batabishaka cyanke hari amabanga bazi kuri ivyo bihangange. Akavuga kandi ko urupfu rwa Thierry Kubwimana nago ruza muri ugo rutonde. Pacifique n'inenaje
iganda gugwa rya Thierry Kubwimana riri mu rutonde rw'abandi bagwiza tunga benshi cyane bagiye baraganda gugwa mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Aho umuntu yabanza kibutsa ko agasunuzo ku bijyanye no kugwanya abakorera muri ico gisata c'ivy'urudandaza ari turigwa gisoko rya Bujumbura mu 2013. Dufatiye nko kugandagura abagwiza tunga bakomakomeye aha twabaha nk'urugero mu kiringo cy'imyaka ine gusa kuva muri Kigarama mu 2016 gushika muri Munyonyo mu 2020 hari hamaze kugandagurwa abagwiza tunga 9 bari muri ubwo rugero rw'abagwiza tunga bakomakomeye. Aho umuntu aba yibagiye rero abadandaza bato bato nk'abavunjayi n'abandi bo bagenda baragandagwa kandi bibandanya bimwe bikamenyekana ibindi ntibinamenyekane. Uravye kenshi ibyo baboneka ko bariko barazira ni gake usanga ari imvo za politike. Kenshi usanga bariko bakora ibikorwa byabo harabazira amasoko baronse bakabagomba kuyabanyaga. Karoriro nka Oscar Ntasano yishwe mu 2017 nk'ibyashikiye umugwiza tunga wo mu Rutana Evariste Nyandwi batazira amatwi biboneka ko hari gisata batashaka ko akoreramwo kubera hariho uwundi bitwa ko basangiye ibintu bashaka ko abyihariza. Hari abandi bazira ibyo nyene byo kwagomba kubakura mu bisata bimwe bimwe bafute bavanemwo ibyo bisata bice byiharizwa n'uwundi mugwi umwe w'abadandaza begereye ubutegetsi. Hari abandi bazira amabanga bamenye akomeye cyane mu bikorwa baba bariko barakora. Hari umwe gusa dufise ko yoba yageze imvo za politike ni Leopold Habarugira we tubona ko yazize ko yari yegereye cyane gusenera Jabo. Ariko abandi bose ntambu za politike dusangamwo ubona habonekamwo kubahora umurimo wabo. Benshi muri abo badandaza bari mu bwoko bw'abatutsi ariko n'abadandaza b'abahutu barimwo abagwiza tunga b'abahutu barimwo bagiye baragandagurwa n'abakenyezi ntibasigaye abantu baribuka ibugwa irengero rya Theodezi na Hishakiye batazira Emenchuti.
Kubwishyirahamwe Fokode ukuntu igipolisi n'ubutungane baheza bakiteza utunyoni baremenanya aho kurondera koko abagirizwa ubwo bwicanyi ngo ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko ababa bafise uruhara muri ubwo bwicanyi baba ari abantu bakomeye cyane mu nzego z'igihugu n'umugambwe CNDD-FDD n'ubunyene Pacifique n'inazo.
Icyo twebwe tubona twabivuga ko nuko ataho igihugu gishobora kugera mu kubangamira abagwiza tunga nuko bigoye gose kwico gihugu giheza kikizegwa mu gihe umugwiza tunga ataba akingiwe. ikindi giteye ubwoba nuko muri izo mpfu hagenda habonekamwo ukuboko kudasanzwe kwiperereza. Benshi muri bo babuzwe irengero babanje kwitaba akamu ku mukozi w'iperereza, ahandi naho ukabona ingene iperereza ryigenjeje muri ibyo bintu cyane ingene ubutungane bwanse kurondera ukuri kubiba byarabaye. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bikomeye cyane usanga byerekana ko ubutegetsi bwo nyene buri nyuma icyaha gikomeye kiba cyabaye mu Burundi.
Icyo mwamenya kudufukamunwa two kwikingira coronavirus. Utwo dufukamunwa turi ubwoko butandukanye. Hari agapfukamunwa bakunda gukoresha mu buvuzi. Ako gapfukamunwa gakingira ubukambaye n'abamwegereye kwandura coronavirus iciye mu mate ataragurika. Hari agapfukamunwa kabonerana nk'ikirahuri. Ako gapfukamunwa kagenewe gukingira coronavirus abantu bagendana ubumuga bwo kutavuga no kutumva nabo bavugana kugira ngo imvugo bakoresha ziborohere gutahura. Hari n'agapfukamunwa gashenwa mu gitambara. Ako gapfukamunwa ntigakingira coronavirus ukambaye, ahubwo gakingira abamwegereye. Kubera yuko ari ubwoko bwinshi bw'utwo dupfukamunwa dushonwe mu dutambara, no kwirinda udukozwe mu dutambara tubonerana cyane dutobaguye. Ukirinda no gukoresha ibitagenewe nk'impapuro, uduplastike, ibibabi, imitoto n'ibindi.
Ako nakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Amakuru twabateguriye tuyabandanirize hariya mu ntara ya Gitega, abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'iyo ntara biyamiriza ingingo yo guhagarika imirimo muri iyi minsi, ariko haraba igikorane cyatunganyije n'umugambwe CNDD-FDD ishyira hamwe Olicom rigwanye igiturire n'icyasa kugwa ry'ubutunzi bw'igihugu, rigasaba ko abegwa n'ivyo bikorane boza barabitunganya mu ntumbero yo kuhakura inyigisho zotuma bahindura ingendo aho kwasesagurira ubutunzi bw'igihugu. N'inkuru ya Prosper Nzisabira.
Icyo gikorane cy'amasengesho cyatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD iminsi itatu imbere yuko haba ikoraniro kaminuza ry'uyo mugambwe ngo batore uzowutwara, ikazoba kuri uyu wa 2024 nzero. Kuva kwenekereza ya 2021 gushika uno munsi, ibikorwa byose bikorerwa ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega bikaba byarahagaze. Aba n'abanyagihugu bidoga bavuga yuko ari ukongereza ubukene ku bwari buhasanzwe.
Akarurage n'abapanga dukanga yatinze gukora n'uduhombo kuko hagetse kwigira atoroka
umutare we urumva igari karakora kubera tugizokora neza mu gihe mu isoko rikarakora urumva ubahora pari kinyonga aha ku isoko nawe nkubu nyine rikaratsenzera ahiga umukiriya nkuko nyine mwatsi kusigayereye.
Ishirahamwe ryishinze kugwanya igiturire n'isesagugwa ry'amatungo y'igihugu Olikome ryo ikabona ko ibikorane nk'ivyo bituma haba isesagugwa ry'ubutunzi bw'igihugu kuko hakoreshwa ubutunzi bwa leta bw'umurengera. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olikome.
Twe tuvuga yuko ubwa mbere ivyo bikorane bitwara amafaranga menshi, twaharura duharura amamiliyoni arenga ijana akoreshwa mu bikorane nk'ivyo mu gihugu gikenye nk'u Burundi muzi ko ari igihugu cyanyuma mu bihugu bikenye. Twebwe tubona neza yuko ibyo bwa leta butosura gukoreshwa ibitoro amafredo misio no kuvuga ya mahera y'impamba amamodoka ya leta n'ibindi, ibyo yatategeko rirajaho rivuga yuko ibyo biri mu bikorwa bya turi kubirakogwa ntibagomba kubikoresha, bagomba kugenda n'uburyo bwabo gusa. Bagerageze rero mu yamasengesho iyo ngwara yitwa umwina umunoho indandende y'ibyisi, umuntu agiye gutwara ibyo bintu abanza bishire ku ruhande kuko ni ingwara mbona ko yadusinzikaje mu kindi gihugu cyacu.
Tukabibutsa yuko hari haheze hafi ukwezi hatunganijwe ikindi gikorane n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye muri iyo ntara nyene ya Gitega, hari ku kibuga haratahwa ni muri komine Mutaho.
Arakoze Prosper Nzisabira. Uyu ni wa mwanya w'ikigabane ku isoko, uno musi tugaruka ku ikoreshwa ry'udusandugu two gutamwo imyavu duherutse gushigwa muri zone ya Muha mu gisagara ca Bujumbura. Ikigabane ku isoko mugishikirizwa na Bertrand Ngendakuriyo.
Ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mukwezi kwa mnyonyo guheze udusandugu tugera kuri mirongo ibiri two gutamwo umwavu twarashizwe mu bibanza bisanzwe bihuriramo abantu benshi hagati mu gisagara cha Bujumbura. Umugambi wa komine ya Mukaza waranguwe mu ntumbero yo kugwanya umwanda urangwa mu gisagara cha Bujumbura. Inyuma y'amezi atatu gusa iryo sekeza ryo gukoresha utwo dusandugu yoba yaritabiriwe neza n'abanyagisagara. Inshu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuruno wa gatandatu igerekezo rya 2023 umwaka wa 2021 mukagishikirizwa na Bertrand na kuri yo kazi. Nao hashyizweho udusanduku two gutamwo umwavu mu bibanza bihuriramo abantu benshi muri komini ya Mukaza. Imyanda y'ubwoko bwose irakibonekeza ahatari yake. Emile Nibasumba wa Radio RPG y'abanyagihugu aratubwira uko vyifashe.
Udusandugu rusangi twagenewe gutamwo umwavu muri komine Mukaza twinshi twagaragara kuri uwu wa gatanu. Ahi barabara Avenue de l'Université rihurira n'ibicamwo amabisi akorera mu Nyakabiga, agasandugu gahari karimo uducupa hamwe n'ibishishwa by'inanasi, ariko ntivyangana n'icya gatanu cy'ibishobora kuzuza ako gasandugu. Icyo gikoresho cyo gutamwo ubucafu kirahari no ku ihuriro ry'ibarabara Avenue de l'Imprimerie riva mu Ijabe na Chaussée du Peuple Murundi rica haruguru ya Buyenzi, ariko nta carimwo inyuma y'umutaga wo kuri uwu wa gatanu imbere y'ibiro bya zone Buyenzi. Icyo bita poubelle mu Gifaransa carimwo utumwanya duke, harimo ariko n'ubundi bucafu bwari hasi ku ruhande. Utwo dusandugu batanywa ubucafu dusanzwe dukozwe mu byuma by'ibara ritukura twasa n'utugaragara no muri zone Rohero. Aho ni nko munsi y'ikigo cya kaminuza bita IPEA ahitwa Chez Dimitri, ahahoze hitwa Sojemake, iruhande y'ibisigarira by'isoko nkuru ya Bujumbura hamwe no ku kibanza cyitiriwe Ukwikukira, Place de l'Independance. Ikibonekeza ni uko utwo dusandugu twagenewe gutamwo umwavu turi cyane cyane ku mabarabara makuru ya komine Mukaza, kandi ari duke cyane. Ikindi kibonekeza ni uko impapuro, ibishishwa by'imiwi hamwe n'ubundi bucafu usanga byandagaye hasi abanyagihugu hakubita muri utwo dusandugu twabigenewe, usanga babitaye hasi ku mabarabara atandukanye.
Abanyagihugu bo muri komine ya Mukaza ikana basanzwe bagana hagati mu gisagara cha Bujumbura barashima ishyigwaho y'utwo dusandugu two gutamwo umwavu, ariko bakanegura kwa kamo batewe ko kudukoresha neza katumviwe. Kurikira bamwe bubaganiriye na Thierry Grindavi wa Televiziyo Renaissance.
Ugerageje uraba duherege babishiriyeho gushika ubu urabona ko ata kintu kinini cyahindutse. Nanazungurutse mu kibanza citiriwe Ukwikukira, ubucafu buracibonekeza, hari naho usanga n'ikirundo cy'ubucafu begeranirijeho. Ngira ukabona ko bimaze igihe bitarahakurwa, no ku mpande zose haracibonekeza isuku rike. Usanga ibipapuro biva mu mazu atandukanye yegereye aho hantu, ukabona ko za bipubere bashira kugira ngo bazoje baratanga ubucafu atabantu biha intumbero yo kujya kubitamo ubucafu.
Ego Brema Meri yaragize neza, ariko asha abanyagihugu ntibazi ngene babikoresha, ntibahimiriza abantu babizane ngo babishyire ngaho. Benshi abaguza akantu batera bakariraho nyene bagataho nyene, bisigayeho pubere zozo zikora nyene nabi nabi, n'ibisharizo ku mabisi no mu mudugu usanga bataye ibintu ntibibuka pubere.
Jembe mandazibona zirahari, ariko hafi y'amamagaze niho abo mu magaze nk'amakarta bakuyemwe nk'ibidanzazwa nibo bashobora kubishira. Sino bajya abantu bajya nk'imbombo canke amadodo baga oya ntibagashira mu problema kereka pfuru kayo bapfo bagataje to compare kera zitaraza na nubu zihari. Jembe mambo nayo tukindi
mu kiganiro hahaye ikinyamakuru Burundi Eko. Mu ntango za kuno kwezi Renovasi Ndayihebura arongoye komine ya Mukaza yamenyesheje ko mu ntumbero yo gushigikira iryo sekeza meri ya Bujumbura yatanze amakamyo atatu ajejwe gukura iyo micafu muri utwo dusandugu kabiri mu ndwi. Arongera akamenyesha ko hari n'amashirahamwe y'abakenyezi agira isuku mu gisagara afasha ku munsi gukura umucafu mu mabarabara bawushira muri utwo dusandugu twabigenewe. ariko kugama meri sawushimike arongo ishira hamwe les amis de la nature ngivyo bikogwa byonyene ntibihagije kwigisha nuko amabara ariko abanyagihugu kubijanye nikoreshwa byutwo dusandugu nivyo bikwiye kuza imbere ya byose
harabuze inyigisho ziherekeza iryo sekeza cyo gukoresha ubwo busandugu izo nyigisho rero nizo dusaba abajejwe intwaro muri mukaza abajejwe isuku muri mukaza n'andi hose hagiye kuzoja ubwo busandugu ngo babandanye bigisha abo banyagisagara akamaro k'uguti iyo micafu muri utwo dusandugu ku neza y'isuku mu gisagara cya Bujumbura kugira amazi ntatosagirwe imbwemo duhema ntizandure hagira umunuko usubira kuboneka mu gisagara cha Bujumbura izo nyigisho rero buzicisha mu bimenyesha makuru mu maradio na cyane cyane bakazicisha igihe baba bari mu manama atandukanye izo nyigisho arizo twita swivi zo cazitangwa mu rurimi rw'ikirundi rw'igifaransa rw'igiswahili na cyane cyane izo ndimi zitatu zivugwa muri ico gisagara cha Bujumbura
muri yumviye ko guta imyanda mu dusandugu twabigenewe bitaraja mu mibereho y'abanyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura ari naho inyigisho zo kubahimiriza zikwiye kwamaho ni hano ikiganiro ku isoko cuno munsi gice kigarukira Bertrand Ndakurinjira ariko ndakibashikiriza naho umuntu biza mu kindi kiganiro nk'iki
cyari kiganiro ku isoko.
Barakoze bagenzi bacu batunganije iki kigabane ku isoko imbere yuko dusozera no makuru dukurikire bimwe mu byanditswe n'ibinyamakuru muri ino ndwi turiko turasozera tukaba twabiteguriye tukabishikirizwa na mugenzi wacu Odas Nimbona.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze inshuti bagenzi bakunzi ba Radio Inzamba gateka kawe murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri inondwi dutanguriye kuri politique ikinyamakuru Le Journal Iwacu cibaza ikibazo cyugiye kurongora umugambwe CNDD FDD ikoraniro ry'uwo mugambwe ritegekanijwe kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 2024 za kuno kwezi igitega ku mugwa mukuru wa politique icyo kinyamakuru kirashikiriza uko kibona abazitoza amahigo bafise canke intambamyi mu kugira ngo bashikire iyo ntebe. Radio Inzamba yashimye kugaruka kuri batatu batangura muri batanu bavugwa n'ico kinyamakuru. Uwa mbere ni Reveriano Ndikuriyo bivugwa ko avugira hejuru kandi avuga ibyo ashatse. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu yari umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubuhinga. Uwo mwaka nyene niho yaja mu mugwi w'abagwanyi ba CNDD-FDD ivyo bikaba bimuha amahirwe yo gutogwa. Ariko rero bimwe mu byo mubera intambamyi nk'uko bivugwa n'ico kinyamakuru ngo yashize nta ukurayo amajambo ashikiriza amenera inda ku rukumu kandi ngo ntako yisigariza. Uwa kabiri avugwa muri ico kinyamakuru Nizeno Ndaruvukanye bivugwa ko ari umunyamayeri yabaye mu bambere bagiye ku rugamba muri CNDD-FDD. Bimwe mu bimuha amahigwe ngo nuko ari umugabo yubashwe mu mugambwe akaba ari no muri komite y'inararibonye. Igishobora kumubuza amahirwe ngo nuko ari imvukira ya Bujumbura ari nayo umukuru wa sena avukamwo mu mugambwe CNDD-FDD bakaba bafise politike yo gusabikanya ubutegetsi hagati y'intara. Uwa gatatu avugwa ari nawe tugarukiriza ko muri batanu bavugwa n'ico kinyamakuru ni Victor Burikukiye yavura abagwanyi bakiri n'ishamba avuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'igihugu. Amahirwe afise ngo nuko yigenjeje neza mu bikorwa yarajejwe byo kuvura abagwaye n'abakomerekeye ku rugamba. Igishobora kumuza amahigwe ngo nuko avuka mu ntara ya Kayanza intara ivukamwo uburongoye inama nshingamateka. Tuve muri politike tuje mu gisata c'amagara y'abantu aho ikinyamakuru abipe info kivuga ubukene bw'icuma kimurika mu mubiri kibicishije ku rukoba bita dialyse mu rurimi rw'Igifaransa mu bitaro bya leta by'igisagara cha Bujumbura. Kubw'ico kinyamakuru urongoye ishuri kaminuza y'ubuvuzi INSP muganga Joseph Nyandwi yemeza ko igitigirisha mu mashini akora cagabanutse ama mashini 9 yonyine kuri 18 yabarizwa mu byumba 4 by'ibitaro bine bye gukira leta biri mu gisagara cha Bujumbura ariyo yonyine akora ibyo bitaro navyo ni bitaro wa Karede ibitaro by'abasirikare iby'abapolisi hamwe na Prince Regent Charles abagwayi bagasangira ibihari bigashobora no kurengegwa amakuru yanditswe n'ibinyamakuru cyasozerere mu gisata cinkino aho Venuste Niyongabo yatowe kuba mu barongozi bigisata kijejwe ibikorwa mwishira hamwe mpuza makungu by'ababaye rurangiranwa mu nkino bita Jeux Olympiques byandikwa na ABP Info uwo murundi yatwaye umudari w'inzahabu ku metere 5000 mu mwaka wa 1996 i Atlanta muri leta zuzu umwe za Amerika yagenywe n'urongoye Comité International Olympique CIO mumfunyapfunyo iryo shira hamwe rikaba rifise abanywanyi bababa 100,000 ku isi yose aha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru Odasio Nimbona na yabashikirije nkabanda bifurije kuroranirwa na gahindukira
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
Ni hano duce dusozerera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwese mwariko muradukurikira bagenzanje b'uruganda rwa radio Inzamba begeranije ano makuru ndabibakengurukiye na Jose Ndumana yatumye amajwi abashikira revere bazikamana abashikirije ano makuru turabifurije kuranirwa iwanyu mugire na weekend zizi wanyu mugira amahoro.